Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu sinita tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2017 ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane itanga ishaka. Umunsi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka. Mu Burundi rumwe mu gwaruka gugarijwe n'ubushomeri rwahisemo kwiyungunganya mu mugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni. Aho ni nyuma y'aho ugo gwaruka ruhereje kaminuza rukabona ko rutoguma rurindiriye akazi ka leta narijya abatare bake muri bo bashomereye cyane muri iki gihe. Mbega gutangura umwuga nk'uwo bisaba iki? Inyungu inganite n'izihe nzitizi ziri mu gutangura umugambi nk'uwo? Kuri ibyo bibazo rero mu ntumbero yo gufasha urundi gwaruka kwiyungunganya no kugerageza gutangura imigambi yago nivyo tugiye kuganira mu kanya mu kiganiro muri isanga. Tubahaye ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze rero mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muri kumwe na Oriane itanga ishaka. Mu Burundi umwe mu gwaruka gwo mu ntara ya Gitega gugarijwe n'ubushomeri rwahisemo kwiyungunganya mu mugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni. Aho ni nyuma y'aho ugo gwaruka ruhereje kaminuza rukabona ko rutoguma rurindiriye akazi ka leta narijya bamwe muri bo bashomereye cyane muri iki gihe. Yamara zimwe mu nzitizi ubwo gwaruka ruvuga nuko barubabazwa nuko muri uko kwiyungunganya rudafashwa mu mugongo mu buryo bwa bakwa amakori y'umurengera. Bafise ubwoba ko bashobora no gusubira guhomba bagasubira mu bushomeri. Rero ikibazo gihari mu gutangura umugambi nk'uwo guhingura amasabuni bisaba iki? Inyungu inganite? Izindi nzitizi bahura nazo ni izihe? Kuri ibyo bibazo rero mu ntumbero yo gufasha urundi gwaruka go mu kugerageza kwiyungunganya no gutangura imigambi yago twatumiye bamwe mu basore batanguye uwo mugambi wo guhingura amasabuni mu ntara ya Gitega bagerageze kudusobanurira bimwe mu byo bariko barakora muri iki gihe. Twumve n'impanuro bafitiye bagenzi babo bariko baragerageza gutangura imigambi yo kwiyungunganya. Turi kumwe na Innocent Nshimirimana umwe mu batanguje uwo mugambi. Twaturi kumwe ku murongo. Innocent wiriwe neza, kaze mu kiganiro muri isanga.
Muriwe cyane mwese makuru.
Urahora akomeye.
Yego turakomeye turashima.
Ni byiza cyane. Kaze mu kiganiro Innocent, ubanze utubwire uko wewe na bagenzi banyu mwatanguye uwo mugambi wo guhingura amasabuni byagenze gute muri make. Ariko ahubwo umuntu nge gato tubanze twumvirize inkuru mugenzi wacu Haisani na inamahoro yateguye ku bijyanye n'uwo mugambi wanyu kugira twumve muri makengere mwawutanguje hama uraza gusubira utubwire idonido ry'ingene uwo mugambi wifashe.
Mu Burundi ibitigiri vy'ugwaruka gugarijwe n'ubushomeri bingana n'ibice bitanu kwijana nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro ISTEBU mu mwaka wa 2014. Umuce munini nuwo bafise hagati y'imyaka 15 na 24. Abenshi burabo nabarangije amashuri yisumbuye. Ivyo ari bitegekanijwe nuko bafise impamya bushobozi boronkejwa akazi bitagoranye nk'uko ico kigo kibandanya kibimenyesha. Ariko rero iryo iryo kena ry'ubuzi ryibonekeza rituma bamwe muri abo bashomereye bahitamo kwiyungunganya nk'uko urugwaruka Innocent Nshimirimana hamwe na Innocent Hatungimana bahejeje muri kaminuza y'igihugu mu gisata c'ubuhinga cha agronomi kiri mu ntara ya Gitega biyungunganije babicishije mu buhinga baronkejwe mu ishure bwo guhingura amasabuni benshi bita gifurangu wo ahijwe rya Amerika ryabasanga mu Magarama ku kibanza basanzwe bahinguriramwo bakongera bakadandariza mwayo masabuni Innocent Nshimirimana umwe muri ugu rwaruka avuga ko batanguje umugambi kugira birinde kwa mabize yinze
parumva yuko atakatse kahari kandi mwemwe twarabibona baje mu bihe byo kubona amashuri agiye kurangira ryumvira nzokoriki nzokorahe ukahabura niho rero twavuga duti none ko dushaka gukora twatwarize ubuhinga bw'ingenzi dushobora gukora amasabuni hanyagihugu bakayagura twiyumvira byo tungukira turavuga ati byo tungukira kuko turana amasabuni abantu barakosha cyane turigira icyizigiro kumengo tutuhavura ntitwabijamo turonka inyungu
aya masabuni ya gifurango bahingura akunzwe gukoreshwa mu dukogwa twimuhira mu kuyakora bibasaba ibikoresho bitandukanye nk'imise iva mu kigazi amavuta ifu bita poudre hamwe n'icuma cyo gucumba izisabuni byumvikana ko gutanguza uyu mugambi atari coroshe bafatiye ku mikoro make yabo
cyaratukoye cyane kugira ngo dushire kuronka umutahe ubwa mbere ngo abose dufite ivyumviro kandi ivyumviro byarabira cyane mu mutwe kumva ko ivyumviro tureza kubironderera ingene vije mu ngiro jewe kubwanje narikoze kwari umuryango ndabubwira cye numva nshaka gukora iki kandi nta kazi ushobora kunonderera mugabo wongurana amafaranga nuko jewe nayagushobitse cha twasuye guhura dufise umutahe mutoya ugutangura mugabo yarakwirana na twifuze ni nivyo twogura gira dukoresha twasanze bishobora kuja mu miliyoni umwe n'ibihumbi amajana ane twe twese turonka ibihumbi amajana umunani
ibi bikorwa by'aba basore birashimwa no mu kibano aho bakorera aha ni mu gihe basigaye bahurumbirwa n'ababashorera batandukanye bagwiriyemwo abazirangura afise amazubu dandaji bita amabutike
ice tumyemejemwo nuko rimwe na rimwe turabashomeye twese dusangiye ubuzima ikindi cya kabiri bakoresha buni nini nini kandi nziza zitagata
jewe cyane cyane mara nkunda kugura iyo isana bleu kubera nabonye irafata neza ikanaramba kandi ifise n'ifuro ryiza uwomengo ni uwo muri kurayimesuza
ariko kandi inamba myiza babasore ntizari zihagaze gusa ko byabagoye kuronka umutahe aha barongera bakavuga ko muri iki gihe batewe umutima uhagaze n'amakori menshi bakwa narijya bari bakiri mu ntango y'ibikorwa byabo kubw'aba basore bishobora kuba n'intandaro yo kuhahombera bagasaba gufatwa mu mugongo
bere yaraje yatubwira ati tugomba aho tubandike muzo murariha mu mezi atatatatu amatubwira twebwe turihishe nk'abacuruza kubera uvyo mu tugira ngo turabahinguze radusegura umucuruzi wari batubwira tumucuruza n'umuntu akura ku isoko agashika curuza uko nyene tumbwa mwe nawe mukura ku isoko mugaca muhingura tereka ndabandike nk'abantu bagira entreprise nyabe igihugu cavuga giti abantu bo batanguye ubuzima mu nyene bwo kwigwanako no kwigerageza kwibeshaho bwa mbere tubahe nk'amezi nk'atatu byonye bya kudufasha
mu buyobozi bw'intara ya Gitega barashimishwa n'ibikorwa by'urugwaruka ruriko ruragwanya ubushomeri rubicishije mu kwiyungunganya bagahamagarira n'urundi rwaruka kubafatira kwa karorero mu ntara ya Gitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
yarakoze mugenzi wacu Raisa kuri iyo nkuru yaduteguriye nongere ngaruke ku mutumire wacu Innocent Nshimirimana kaze kandi mu kiganiro muri sanga tubwire Innocent uri umunyeshuri wari warangije kaminuza be n'abagenzi bawe nkuko tubyumvise mu nkuru mutangura kwiyumvira ingene mwoshira ibyumviro byanyu mu ngiro tubwire nyine ngene byagiye biragenda muri make nk'ababumva bagenzi bawe nabo nyine bari muri ico kibanza ingene bo bitangura
ego makuru cyane muri make izimugambi twebwe bya twishike ko bishobora no kuva mu byumviro tujye mu ngiro kuko nayo ni intambwe ikomeye kuva mu byumviro tujya mu ngiro bwa mbere tuzo bwa mbere nari twarumva ko umengo tumera nkaba tukagira ubwoba bwo kungene ibintu byose bizaba bigenda ko zaba duhomba cyangwa zaba duhura n'ingorane cyangwa bere cyangwa iz'ibiciro biduga ariko twara meze amagabo turavuga duti reka ko tubona ingene umugambi twawuteguye turawandika hama twaduti turabona ngene ngene bizokunguka habo bitoho amwe atacho hinduka bizokungukaya hama turangujaya tuzoronkaya turabiharura turara kumengo inyungu iriyo hama kuja mu ngiro rero niko kukorere twazaturarondera ukungene tushakora ku mutahe dufatiye ukuntu abantu sanga bazigoye kungene bagashaka kwitura bavugura mu mutahe ukagurana ukagusigura umugambi ku muntu ubutse ko yafite amahera ariko akanka akagira ubwoba nabo kubuga ngo yaguhe bagerageza kumureka ko mutazohomba muzokunguka ariko akumva kumengo ntaranyigwa n'ukumengo yo guha amahera ariko buke niho turi bwa mbere twari abantu umunani ariko bwa mu mpera hageze ko dushobora guhura abantu batatu bavuga ko dufise bamaze kuba babasobanurira icyizigiro cyo kubaha amahera bafatiye kukungene babasiguriye umugambi bafise ingene kandi ingene wogugwa kuko abantu batubwiye ati none wowe uzokora iki kizosohoka gute waramaze kubitegura yageza kumwiza ati jewe kiyinye naravyize vy'amasabuni tuzoranguruka ku isoko bidahindutse tugurishe uku inyungu izobiyi amafaranga wompa ntazohomba ndabona yuko amafaranga azobakingiwe bukebuke rero bamwe bakakumviriza nabakibaza ngo uba uwo bumengo ugomba kukubiba canke ukumengo ikizere cyinshi cyane rwose mugabo bukebuke twatanze rero hariho abamwe bumva bakatahura yuko mwino minsi umuntu ubwiye umugambi akumva ko umugambi mushaka kandi udasanzweho nyine gitega tukivuga ubwiye umugambi uzokora hehe ndokora gitega yabona ko gitega ari umuji wagutse kandi abantu bo bashobora kuba bakoresha amasabuni menshi bakabona ko umengo n'ibintu bishoboka mu byumviro kandi no mu ngiro bishoboka
wavuze ikintu gihambaye cyerekeye ukwandika umugambi ino saturaganira n'aba n'ugaruka rwinshi cyane ariko kenshi ugasanga ikintu cyiswe kwandika umugambi benshi ntibacyijukira cyane uwo tubwira cyangwa ugasigurira bagenzawe uruhara ukwandika umugambi wanyu mukawushikiriza abatari bake byagize mu kugira ngo munaronke n'uwo mutahe cyangwa ngo munatangure mubone yuko mushobora kuronka inyungu mu byo muri ko murakora kwandika umugambi bifite uruhe ruhara
murakoze cyane kwandika umugambi ni kintu gikomeye cyane kandi ni intambwe ya mbere ikomeye kandi ituma ugira inkomezi zo kugira ibyizigiro bwa mbere umugambi uwufise mu mutwe utawufise wanditse bikure mu mutwe ubishyire ku rupapuro hama kugira ngo ubikure ku rupapuro ubijyana kubibwira undi muntu ni ukuvuga yuko ufatira umwanya kandi uko bikura mu mutwe ubishyira ku rupapuro ni kubona amakosa wokuramo uko ibi rero ubikura ku rupapuro bisigura umuntu niko naho nyine ubona muri wa mugambi wawe ibyo ibindi byokongerwamo ni kuvuga ni kwigisha ni kuvuga natanze kwandika umugambi uriyigisha kandi icyo utatahura uri kurandika ucuronka umwanya wo kukirondera ukajya ku isoko ukajya kuraba ahantu icyo kintu cyosohokera ukagerageza ukiga aho uherereye n'ukungene icyo kintu kizosohoka kuvuga ko umaze kwandika uba ufise intambwe cyane rwose kubera utugugumamwo nk'ikintu kiba nk'indoto
murakoze cyane Inosa hama rero tubwire muri make ingene guhingura isabuni bigenda kuva kuja kugura ibijya muri iyo sabuni sigurira batwumva nyine isabuni ikogwa gute hajya mwiki
muri rusange murakoze isabuni kugira ngo tubikore si ibintu bihanitse cyane ariko ni ibintu bisaba gusa bisaba kwitonda ubwa mbere turatumako amavuta bita imise amavuta nayo ava mu rumonge bayakura batoye amamesa hariho imise baca basya bagakura amavuta y'imise niyo tuzana dushikanye ngaha duca tugura aside ngira mu gifaransa barayita na OH tumaze kuyishikana
iyo aside yo muyigurira hehe
tuyikura Bujumbura urubwayo ko tumaze kubishikana byose duca dusigara tutangura gukora mu gukora naho turafata iyo aside tukayinika mu mazi hama tukazana urupimo rubijejwe ari urupimo ipimiri cya aside kugira ngo tuyikuberane n'ifu kugira tuyishyire mu mazi dushobore ushama amazi aregeye turafite urupimo dupimisha twese gupima kubera icyo gihe ibishushe icyo tugumye bikonyene tukabanza tukareka ikabanza igahora turindiri iminsi ishika kuri ine nyuma y'iminsi ine aside imaze kuvangana n'amazi neza kandi bayamaze guhora dusarere tuzana ya mavuta y'iminsi tukayashira mu ngunguru nk'imashini kubera turazunguriza intoki imeze nk'imashini icanga duca rero dufata amavuta y'iminsi tugasuka muiyo ngunguru zagucangiramo tama tukatuzana n'iyo aside iri mu mazi tuvye mu mazi maze iminsi ine tugatuvanga tuvangira muiyo ngunguru tuvanga rero tuca ducangisha n'icyo cyuma nyine ducangisha
icyo
rero kugeraho ufata imoto dufite isabuni uretse ko tuzongeramo utundi tuntu tutuma isabuni igira amabara ngira murabona ko isabuni ifite amabara turashyiramo utuntu dutuma isabuni ikigira n'amabara tuko turakora nyine ni ukuvanga tuweze kuvanga turavanga umwanya nk'iminota nka cumi n'itanu cyangwa icumi tuweze kuvanga duca ibyo tuvanze tubisuka mu iforoma novuga ko ari nk'isandugu isandugu kugira ngo kigire iforome y'ikintu cy'ikintu kiri hamwe cy'ikibuye gishobora gusukika tumaze gushyira mu iforoma nyuma y'amasaha mirongo ibiri n'ane tutasanga ko abaye urubuye rwateranye tuzaza kurukata rero turatisobora tukatisha imigozi tukarucagagura amahama rero aho wonye bigirije ku isoko tukatubye dushyira ku isoko
none ibyo byose
niba ari isabuni isanzwe iyo sabuni rero ari isabuni ya bure nayo isabuni ya bure icyo twongeramo gisumbiriza izindi ibindi turashyiramo inuze ya korora tukwita nirangi nirangi rya bure iryo rangi rifite akamaro kanini cyane kuko riratuma isabuni itagata kandi iramba kuko twabigenduje ibyo rangi tumaze kubishyiramo mu kuvanga isabuni dutoye usanga kandi inaremereye gusumba iyo yindi itagiyemo irangi ni ukuvuga ko usanga ifite ikintu cyongereho kininiya
ibyo byose none kuyihingura bisaba abantu nka bangahe mukorana muri bangahe muri uwo mugambi wanyu
n'uwo mugambi turi batatu mugabo kenshi turakunda kubikora ku muzama aba hafi yacu akaza kudufasha iyo akaza gatubanye kesi
urakoze cyane Inosa kino ni ikiganiro nk'uko ubizi giha ijambo abanyanyi biradijwe rya Amerika atugiye ko ucyumviriza reka tubahe nabo nyine akanya bababaze ibibazo bongere bashikirize n'ibyumviro duhere kuri Daniel turi kumwe
ego mwiriwe
amahoro neza
amahoro
Daniel kibazo cyangwa icyumviro masegonda make
ego ni kibazo na nyuma n'intererano nagomba niba arize umutumire wabuze babuze intambamyi bahuye nazo nabitanye n'amatagisi batozwa na abdeyere none nko ku bantu dusanzwe dufite imigambi twarayanditse cyangwa ndetse n'abandi bayifite mu mutwe kugira ngo izo ntambamyi ntizohure nazo za abdeyere za ande hari ahantu barababwira ati mutegereza gucana naha kugira ngo mwiyandikishe muzotangure uwo mugambi wanyu imeze neza hanyuma mu bisanzwe muce muraba mumenya neza n'ingene mwoshyira muri iyo migambi mukamera ati tuzokunguka ibi kutwarishe cyangwa tutararihe icyo ni ikibazo cya mbere ikindi nacyo nagira ndamwibarize ikibazo kijyanye n'ibyo byo gukora amasabune none ko yavuze ngo ko bakora mu mise hakaba hariho n'ayandi mavuta n'izindi sabune bakora mu mavuta asanzwe zozo bazikora gute ko umengo hariho izo nigeze kuba mbona avuga ko bazikora mu mavuta y'amamesa asanzwe hanyuma no no batera intege kuri icyo cyumviro n'ukuri arabuze neza yuko umugambi ari kuwandika umuntu akawushyira ku papuro hanyuma akabona ibikenewe n'ibitaraza mu hanyuma akaguma witwararika n'ukuri rwo ku bantu b'abashomeri na desandwe ndi muri uwo mugwi aratanze icyiyumviro cyiza mbere ni n'akaroro keza ahubwo na leta yogira icyifashije igafasha abantu imigambi mito mito kuko baba bariko barayifasha ntibayigore ku bijyanye no gusaba akazi nibaza yuko nibatera imbere bazotanga ubuzi nabo nyene ku bandi bashomeri murakoze
murakoze cyane Daniel dushishikare tubaze na Pascal turi kumwe duzi ijwi Pascal mwerewe neza Pascal turaca fise ikibazo cyo kukumva neza duzi ijwi wegere kuri telefone yawe neza uvuge ku ijambo
ama
ego
ama den haje gukoje abahungu ndi yinjiri mugambi we
Pascal ndumva hari ikibazo muri telefone yawe Pascal reka twongere tukugarure ku murongo mu kanya gato tubandanye twakire Désiré watwumva
yego ndabumva yego ndamukiza abatumire
arakumva ni no sanshimira imana
ama nakabazo n'intererano ni ukuvuga ko nagomba ndamubaze iyo izo sabune zoba ari izimota cyangwa zitamota zizokora gute ama intererano nayo nashaka kubakeza ko uwo mugambi batoye Prema uratomoye babandanye bitura leta kugira ngo ibafashe nayo kugira icyo ikoze kuri uwo mugambi utere imbere kugira ngo bahakate n'abandi murakoze
cyane Désiré Innocent tusubire ku kibazo cya Daniel gihambaye twumvise no mu nkuru ko hari inzitizi zerekeye amakori menshi musabwa dusigurire ko cyo kibazo cyifashe ibyo musabwa muri make
ego murakoze kiri kibazo cyere cyo cya mbere muri rusange amakori musabwa usanga kenshi amakori ajanye na Obere kubera niyo itoza kucyo twita ibice n'ubuunye baraje kuduharurira kungene tuza turariha ama turabategurira uku yuko natwe tutaragera kukumenya natwe nyine twunguka kugira ngo dushobore guharura natwe nyine tworiha ariko umugabo atubwira ati turaba umutayi musanganye nta mutwe yaduharura haramaze kuba kubera nko kutumvikana mugabo kubera yuko twubaha twarabemereye turabereka amafaranga umutayi dufite amature ku mutahe nabo baca babona ingene baca bakuramwo baca bavuga ati uri mu bantu bariho amafaranga ikoranga nuko ni ukuvuga yuko twebwe ibyo twari twiyumvira cyangwa twosaba nuko muri rusange Obere Prema ikana n'andi matagisi umuntu agitangura kubera ibyo aba yaharuye ku papuro imwe nazunguka atabarabishyira mu ngiro naho atabara bitora naho ngo abitore kugira ngo nawe tubice mu jangiro ko ubanza akamurinda naho akabanza agatora inyungu ya yiyumvire ku bapuro ko nayo yo itora nawe agasanga arayisise mu mafaranga rero muri rusange barazinduka cyane gutoza amakori rero sawa ko Prema ya ababangira zibaye ziza cyane rwose kubera byo tuma nawe umenya ayo utanga ukamenya nawe rero usigarana kuko uwo bumaze kumenyera ubundi usanga uri kurariha utaramenya neza na neza uzo zunguka ku kwezi azwi kubera umaze gukora nk'amezi atatu ane atanu umaze kubona ingene inyungu ingana ingene inyungu igenda irahindagurika uravuga uti andashobora kurihaya nkasigaranaya nkabandanye ubwo umaze kuba amezi abiri inyungu irashobora guhinduka ukwezi ukundi ikadoseka manuka mugabo obere yurumva idutse nkuburamenye nawe ingenewe uhagarara ugende uhagarara kuri ku isoko muri rusangi no papa ni ntamba no papa ni ntamba nkubera umurasaba ramenyera ubuzima ngo gafete bivyo bintu bagiyemo
none ko kwisabuni imwe inosa ugereranyije umaze guharura isabuni imwe canke karato imwe y'amasabuni musanga muyirihira ko amakori nkangahe inyungu ibari nkangahe
ibaduharuriye uko cyo ko baduharuriye twaberetse chiffre d'affaires bo icyo bita chiffre d'affaires amafaranga dufitengera mutaje dufitengera twatanguje ngo ngana baduharuriye tumutaje cyavuga ati ku mutaje mu gemufirise mudori haya ntibatubaje tumunguka gute ni umusora zingana gute ibyo byo tera byo twabaje gusa amafaranga mutaje dufitse nta kindi bobo babacyatereka yuko bicyabijana n'amafaranga cyo bijana bageje aho gusa
Daniel yongera abaze ikibazo cerekeye amasabuni akoreshwa akogwa mu mamesa yoyo nayo nyine muri yakora muri yazi
yego twayazi ko biri mu buhenga nyeme mugabo uravye amasabuni ava mu mamesa usanga muri usanga usanga umera ku muhomba kubera uko tamasabuni mu mamesa bigusaba yuko ubanza gucanira amavuta akamera nk'ikambiri urabye rero kandi ucanira amamesa akaba nk'ikambiri umwanya inkwi babigutwaye usanga ungana usanga usumba nuko wotuma ugura aya mavuta y'imito yoyo utere ukoresha ibyo nyine usanga rero urabye usanga amavuta y'amamesa muri rusange niyo siyo akoresha cyane mugabo amavuta y'imito niyo muri rusange abigenewe cyane kubera yoyo asanzwe atakindi kintu yakorera
Desire yabaje ikibazo cerekeye niba amasabuni ya nyamota canke atamota ikibazo cerekeye leta ingene yobafasha mwamaze gucishura ariko amasabuni yanyu arafise akamoto
isabuni dukora ni zimota mugabo iminsi turiyumvira ko turatari ku ntango turacakeneye bimwe dusegura uburyo kugira ngo dushe kwihangira kwihangiro usifise tukora isabuni dusa ntitumota ubu mugabo turifuza cyane gukora isabuni zimota kubera nkuko yavuze isabuni dukora ya mbere hamwe hari akuma gatoya tubura kugira ngo tujye dukora pudre ikiba omo nukuvuga yuko mu ihangiro dufise ifuza gukora isabuni imota hamwe no kurondera akuma gashobora kudufasha iya mbere twagira utuntu dukeya gusa igakiba omo ku buryo natwe tugeze cyaba bisa biba nk'ibintu byo tuma abantu
bashobora cyane katubandanye ku murongo twakira abandi ahatunga imana uratwumva kibazo cyane cyumviye
nicyumviro cyo gutera intege abo banyeshuri bagize amashuri tubyihweje tukabibona ubu mu Burundi abanyeshuri bagize amashuri ni benshi kandi barakeneye ubuzi kwiratse uwo mugambi bafashe wo gutegura uwo mugambi wo gutegura inyuze ya gukora amasabune ni byiza kabisa leta ibafata mu mugongo bakubarisha amasabisi menshi uko bataramenyera bamaze kumenyera bakabona inzira bakabona ko bamaze gukora akazi kaboneka gutanga amasabisi kuko igihugu cyose kibisaba amasabisi makuru yanjye yara
urakoze cyane yatunga imana reka dushishikare twakire Patrick uratwumva
yego ndabumva
kibazo
bwa mbere mbanje gushimira abo banyeshuri bayagize bari batunga bayagize amashuri ubuntu bashoboye kwiyungunganya bakagira ibyiyumviro byiza hanyuma bagatangura kwihangira imirimo hakuguma bazeyinze icyakabiri je nashaka kubabaza tuti ko basanzwe ni ukuvuga umugambi barawuteguye barabonye ba uzokunguka none ibyo bafite mu nyandiko by'ukuri bo baba basanze ku rubuga canke kuri tele ari byo canke hoba harabaye impinduka bariko barara abantu bakorera barashobora gukora ama produit ihuye n'abantu bakeneye ambete bakenera gukoresha amasabuni barashobora kuba satisfied. Ikiri naze nashaka kongera kubabaza tuti boba bashobora kubona bunguka gute bariko bararaba ibyo bakora ko byo babyunguka neza canke umugambi wa butariranta. Ego murakoze.
Murakoze cyane Patrick, ibibazo byiza. Katubandanye twakire na Ndikumana. Ndikumana uratwumva?
Ndabumva.
Cheshikara.
Jenaka ngura cyimwe abo bantu biyumva mu mugambi. Kibazo nagomba kubabaza. Kuba mugambi wabo babona utera imbere. Ongera nkababaza umutayi baba baratanguje ukuntu wo bungana kuko kwaruka kwinshi ubu uriyo biri migambi mu gumutaye ukagorana. Murakoze.
Murakoze cyane Ndikumana. Innocent Patrick na Ndikumana basana babajije bimwe ibijyanye n'ukuntu ibikorwa byanyu uriko biragenda umutahe muronka mubona muri ko murunguka muri aka kanya mwunguka gute?
Yego murakoze. Muri rusange ibi yabajije bwa mbere ati iyo inyungu twabona tuko turandika umugambi iyo bariyo turonka ubundi hari ibintu bimwe bimwe bigenda birahinduka bibanye n'ukuntu ibihe bihinduka. Gusa icyo twari twaranditse tukabona gihuye ni iki cy'uko twavuga duti turabona abakiriya b'isabuni ntibazobura. Icyonyi twarabonye yuko cyari mu byo twanditse cyagiye mu ngiro. Ikindi cy'ukuntu inyungu nayo urabona uri kurandika urabona inyungu mugabo uri kuri tele naho hari ibintu mwe bijya biracamwo bicamwo abaho utuntu twa gisida urashobora kuba uri kurakora imbere akaba udupere akaba uguhomba mugikora hama hanze naho muriko uko muri amategeko kugura ku isoko dufate imise cyangwa ati iyo kode dukoresha aside ukaza wumva hagiye kujyana hagiye ibiciro bijya bigahindagurika niho inyungu kenshi icya idahura n'ibihe mabitumayitezemo bwa mbere mugabo byose kubera impanuka ntizibura bitanga umugambi tugerageza kuguhura nabyo nibyo nyine tugerageza guhura nabyo tukaraba nyine kimwe cyose ko kije uko turiho kirahindagurika tukaraba ukungene tukigenza tugerageza kujyanisha n'ibihe uko ibintu biri turahinduka bwa mbere twakubise abari niya cyane ariko bimaze guhinduka cyane twaragabanije isabuni yamera nk'ipunguke ariko abakiriye zabya cyane zamuye babo mbwana twabasigura yuko ivana n'ibiciro biduka cyane n'ibyo nyine by'ikora bice bitabo kudutoza muri rusange usanga bifatiye ngaho nyine
ugerageje kuraba icyo Patrick yari yabajije kandi cyerekeye byose bigenze neza mushoboye kuronka ibyo mukeneye byose abakiriya murashobora yakoresheje ijambo ry'igifaransa kuba satisfeza gutanga amasabune akwiye ku bantu muri ako karere ko muvuze yuko abakiriya bama baboneka muri batatu mwenyine ntibizogera ahantu ho musabwa amasabune menshi muri batatu bidakunda.
Rwose abakiriye ntibose bakoronka isabune baha kubera isabune n'ikintu abantu bakoresha cyane rwose biraga yuko nyinshi cyane rwose ziva ari zo bakora iBujumbura n'ahandi henshi twebwe izo dutanga n'igiteganyo va kwatura umuji munini inyana turonka isabune dushobora kubaha ahubwo natwe uko dukora uko umutahe uduga niko tuba turarenza ko kubera tuguma turi dufite ikibazo cy'umutahe uri munsi ayo ubundi bwobwo abakirebo bobo
ntibabuze
cyane rwose ntifunze tuba
Ndikumana yabajije umutahe mwatanguje wangana gute?
Byatanguje bwa mbere tugitangura wo umutahe twifuza n'abatwaro twatanguje amafaranga angana na 1,800,000.
Murakoze cyane. None muri iki gihe isabuni mugurisha nkangahe mugereranyije n'izindi zigugwa ku isoko nibe imwe ni igiciro kimwe?
Ya twebwe kubera twikorera kandi tukaba dukorera ahantu abantu benshi baca turagabanya ibeyi ntidushobora gucuruza cyo kimwe n'umuntu n'umuntu aziranguye azikura ahandi kenshi usanga tubaha kubeyi yo kurangura usaba kuva kuri standatu kenshi tubabwira ati kuva kuri standatu tugwa kubeyi yo kurangura ugasanga abantu rero baciye bakunda kugura standatu kugura standatu basanga babimenyereye muri rusange n'ibyo basanga ibyo bamenyereye kubera bashobora kumenya ngo baguze kubeyi mbyica
ni byiza cyane reka turandanye ku murongo twakira abandi Benjamin turi kumwe
Hello?
Oui, Benjamin, uratwumva?
Ndamukumva nagomba nterere. Wo mutumire ako bakora amasabune. Nagomba ndamwihariza none ko ibiciro by'isabune biguma biduga buri mwanya. None bazobikorera ryari kandi bagwizashyira hamwe kugira ngo isabune tuzironke zitagumye ziduga ibiciro n'ibyo. Mutsi none bokora iki yaho boraba yuko na kandi bakaraba bakareka kujya barazigabanya kubera nubwo bavuga zigezeyo mugani baguma bazigabanya umwanya ari wo wose urabye nk'isabuni y'amajana abiri irateye ubwoba umenga n'ine ijana ya kera iyo dusigurira gute yuko none muri iyo minsi tworonka agasabuni natwe tukagasiramesura cyangwa murakoze
murakoze Benjamin Innocent amasabuni agenda agabanuka ubunini bwazo ibibeyi ziguma ziduga
ego ntawo bihakana basikweri ibeyi amasabuni apete ibintu biva ibyo bikorwa mu masabuni nk'ibintu zenya bayikora hanze Ubu yaduze ko amafaranga ashaka ibihumbi icumi urumva nawe uri umuntu washyize mutahe mu bintu byawe wumvise ikintu icyo ari cyo cy'ibihumbi icumi umufuko urumva ko ntushobora kumenya ngo nikora uwa wagukiwe ushobora kumenya ngo umutahe wawe ugira uhereyo niko kuko usanga umuntu yagize iyo mizonya iyo sisiteme yagufatiye politiki kugira ngo agabanye kugira ngo arebe ko umutahe wewe utoherayo ariko nibyo baciye ntiyaryohera mugabo nawe ababaye natwe tuba twa aba habaye ibindi bibazo bitandukanye kubera waba umusore wawe kugira ngo uheze yo tuvuga uti reka bakiriye ngeze nanze ko banaje banzembye reka ngerageze nge kubakirira nereka bakiriye yuko hari cyane induke
nyirumvikana katubandanye twakire Gerard mwiriwe neza Gerard
mwiriwe murakomeye ku kijya Amerika
turaho turashima namwe
yego turashimaga cyane ni ukuri ndashaka kubasaba gati ya mumbwire kireme mwari ko nari yo kipe n'utiro tumwe sinayitahuye neza
Gerard turiko turaganira ku ngene urwaruka rwo kwiyungunganya hari hayo urwaruka igitega ruri ko rurahingura amasabuni rwatanguye uwo mugambi nyuma yo guheza kaminuza
donatiyumvise nabisomye bari kwabivuga yuko bari bahejeje amashuri ya kaminuza mbere yuko bagize iyo proje hama rero apres ses etudes ses notions qu'ils ont prises à l'école rero batashaka ko babishyira ahabona ibyo bumenyi barose muri za kaminuza kugira ngo bakore ishimwe iyo masabune nabyumvise ko ari babinoze notions mu mashuri ya kaminuza mbere y'inivesite y'u Burundi rero hanze ati kandi ndabahaye courage kuko uri kwaraba aujourd'hui ko hakazi ishyoroshye rero benshi rero muri bo usanga bagira kereke notion barose mu mashuri rero muri bo ugiye batambije izo notion barose usanga ko hakazi yo benshi atagera ko leta yo hakazi ne aujourd'hui ce n'est pas le cas donc j'ai dit si on termine l'université mais ko ashoboka hakazi cyangwa ukaronka uturi tukora po ashoboka dufaranga mais aujourd'hui ce n'est pas le cas yo mwanda washimye cyane kandi nshaka kubabaza ikibazo kimwe ahantu baravuze yuko umutahe batanguze nawo nyene wari umutahe utari munini cyane nkakuba kubabaza ko nta bantu babatera inkunga kugira ngo ibyo bintu bakora babona yuko narumvise yuko na clientele de l'entourage yaciye ibitaho cyane kubera iki kubera benshi barabishyiriye kuko hari basabantu bagiye clientele nyinshi abantu bashakunda yenuziye abasore bakora rero ntashaka kubatira kuko nabo nyine botirazi imbere kuko uri kwaraba ubundi ibintu bikabikorana cyane kibikorana cyane kuko uri kwaraba bikutaye se bikorana ugumye ku bintu byakora ata kintu uri kurahereza ibintu bashe bikorana
nshika ku ntego Gerard alo
ego
Gerard reka duhakanye n'abandi urakoze cyane ku ntererano no kubatera intege tubandanye twakirije Shabani mbere yo kuja kumutumire. Shabani uratwumva?
Ego ndahumva.
Mm.
Nagerageje kumva mbonye ibyo mwatwandikiye.
Mhm.
Ongera nkumviriza no ku radio.
Mhm.
Numvise ko abari mu bintu byo gukora amasabune, kandi ndumva ko brema ateye imbere, usibye ko haruguru jyewe iyo ndi muri Muyinga usanga amasabune ibiciro rwose byaraduze rwose nkuko Benjamin yabivuze. Igiciro nk'ubu iyo ugiye mu isoko kera isabune ya turuwasaha ubu ni usanga ari akatiretasenkahanti. Urumva nk'ibyo usanga ari ibintu bigoye, kandi numva umengo ibintu by'amasabune ibiciro numva umengo zigabanuka bivaye niyo nzenya ubwo rwaruka rwishyukiye gukora umugambi ujyanye no gufabirika amasabune.
Yasiguye ibibazo byinshi bitandukanye bacamwe bibatuma baduza icyo giciro cyangwa kugabanya ubunini bw'amasabune.
Ngo jembo n'umengo wagerageza nyine biharuro bakabikora hamwe, usanga nyine bigashyika bikaba muhendure, kandi kugira ngo dushobore kuza turatuma atangorane tugerageje kuraba nk'ubu ubukene mu bisanzwe ubu burahari rwose. Abisaba rero nk'umukene ashobore gusuma bimworoheye, atume n'ibindi byose turete isabune, burya isabune igerageje kuduga atebwe abanyeshuri usanga arimwo biratugora nko kumesura abajeje usanga rwose bamwe baratumerera nabi.
Urakoze cyane Shabani. Inosa Gerard na Shabani bashikirije ibibazo bitandukanye n'intererano zitandukanye. Kimwe mu byo Gerard yari yavuze n'izijyanye n'izindi nyigisho kumburi zishobora kuba zoroshe gushyira mu ngiro bagenzi banyu bo kwiga bavuye muri kaminuza gushyira mu ngiro, ni nk'izihe wihweje bimwe mu byo mwize muri kaminuza abandi bashobora gushyira mu ngiro nk'uko mwagize isabune?
Ego murakoze. Nibaza yuko muri kaminuza hari ibyigwa byinshi, kandi ibyo byigwa umunyeshuri ashobora kubikurikirana hamaka akabikuramwo icyo yokora ni byinshi. Nibaza yuko hariho imigambi myinshi abajene benshi jewe twararushomereye hamwe cyangwa twaza twigana barafise ibintu byinshi babonye mu ishuri. Nibaza yuko nk'aho wonye aho mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi hariyo amaproje menshi ushobora kwandika ugakora, natwe tuba dufite amaproje menshi nk'akarorero nk'abandi bokora ibi byo kurima ibibinu, ibi byo gukora amaproduwi byo gutransporo byo guhingura ibiribwa byimbuwe nabona n'akagohe nk'akagohe nko ku bantu bataragira ako biyungunganye. Murabe kungene amatomati igihe cyayo aboneka cyane akagwira, nibaza yuko hogira abajene bajya hano bakaciga ko aba bakiga ukungene yashobora gukogwa. Ndize turabona ibivuye mu Rwanda hehe bije mu Burundi kandi tubirima, ivyo wonye bakwiye kubyumvira ko bagati twimvire kino kintu natwe tuzaka tubikora. Kwiyumvira ibyo byose byo kurima ni ibintu n'abinyere n'ibintu abantu bakunda kandi bifite akamaro kanini, n'ibintu nyine by'imbugwa mu Burundi itubana byinshi mugabo ugasanga ito turabyumvira ko ngo tubyandike ama bishuru bije mu mutwe tubige ko tubirondere ko ubumenyi bwe bumwe ama bishobore ku ngo dushobore kubi ko tubushira mu ngiro.
Nivyo cyane ino sa cyuvuze ni ikintu gihambaye kuko turumva cyane kandi turaronka amakuru menshi y'ivyamwa bigenda birapfa kuko bitaro bitakoze cyanke bitaronsa babigurisha cyanke babihingura. Ni cyumvira cyiza cyane abandi bajene botangura kwiyumvira ko bakabikorera ko tubandanye ku murongo twakire. Ndabwiwe ku murongo yuko dufise witwa Pascal ari Nyaruguso. Pascal uri mu nkambi Nyaruguso?
Yego.
Mu nkambi bigenda gute mwo kwingunganya mute canke rafise icyo terera uno munsi?
Cyarabye hano mu nkambi wacu ubuze n'iyo yarimo gukora kandi n'arimo kugira imitahe.
Deux échoui Pascal.
Il a fait un peu de temps.
Yari nerera no canke cyumviro ufite ushikiriza kuri bagenza bariko barakora umugambi uko uguhingura amasabune no kuyagurisha ubyumva gute
ego abo ibyambere n'abere ndabashigikira cyane kuko iyi ni harasaga kawe n'ibyo yasubiranye ako kuri bane usanga agasaka ngoye biragenze ko
urakoze cyane gose Pascal ngaho mu nkambi impunzi inyarugusu muri Tanzania. Tubandanye ku murongo twakire Samuel wiriwe
uyu mwiwe neza
urakomeye
yego turashima umukama
nivyiza kibazo cyangwa cyumviye
bo ubwambe ndabanje gukeza abo abene wacu bo gwaruka bashobye kuyumvira uwo mugambi ni mwiza cyane ndabashigikiye. Bo hanyuma harakabazo kamwe ngomba kubabaza mbega ko biyumviye kugira uwo mugambi ego nibyo twabyumvise ariko simbiye ku radio bunyere sinumvise aho bahere nashaka kwaza niba bo abararonse umuntu abaha amafaranga cyangwa se uburyo cyangwa icyo twakwita finansema icyo ni ikibazo cya mbere. Kubera ko ikintu nanjye ndumwe mu rwaruka nkungu kandi uri ngaha nyine nigeze kugira poshe ibyo by'amasabune ndabyoruganiza neza hamubwira ngo nze gusaba uburyo narijya ko egome birasaba uburyo bwinshi kuko nari nabyize ahantu ariko noneho sinaheze ndonka bamfata mu mugongo nashamba zabona yuko wabaronse ubafata mu mugongo hayo makumbure batubwiye n'ukuntu wabigenza twaze bikunde cyo kuri twingunganya kuko umuntu yigira ku wundi nuko murakoze
murakoze cyane Samuel. Tubandanye twakire Clement uratwumva
ndabumvise gatanu kuri gatanu
byiza cyane
ego hanyuma nari ifite intera nshaka guterera hamwe n'akabazo ego ubwa mbere mbanje kuramutsa uwo mutumire ndanamushimira kuko umugambi mwiza yiyumviriye kuko abanyagitega turashoboye gukora guhera na mbere hose ko bamwe bagerageza mu bintu by'ubushakashatsi warumvise ko n'abagerageje gukora indege inzu teta burya n'ibintu bihambaye cyane rwose
ego
hanyuma nashaka ndamubaze none ko biyumviriye bagatanguza uwo mugambi niba koko ari bo bonyine atawafashe mu mugongo hari ukuntu baba ko bariyumvira yuko hari nk'umuntu ruzigo kwiyunga nabo akagira ibyo bamusaba kugira abafadikanye yoba yarabuze na kumwe natango ego cyari cyo kibazo na efise shaka kumubaza murakoze
cyane Clement. Inosa kibazo cha Clement cyumviro cha Samuel kandi nicerekeye uburyo mwaronse ngene mwaronse wasiguye ko umugyango wagufashije gato haramashira hamwe na Gerard yigeze kukibaza ko gato canke abandi bantu mushobora kwifatanya nabo canke amashira hamwe yogerageza kubafasha kongera ku mutahe wanyu sobanira batwumva gato ibijyanye n'umutahe n'ingene bashobora kurondera canke bashobora kugerageza kuronka kugira ngo batangure
ego murakoze cyaje navaho gushikira munsi nta muntu yovuga ati nishira hamwe canke ede twa twararose canke twa dufite umuhango wayo uvuga yuko abafaranga twa dufite munsi nuko nyene navuze nanamutumye bwa mbere navuze nti nuko nyine cyumviro wasanga umengo cyo kirakubiramwo ugisigurira umuntu wose waje kuba yafite amafaranga n'aba bantu bose bishobora kuvugisha abantu bishobora kubisanga mupfa ku mutungo umwe cyangwa mupfa mu ava mu muryango mugabo atakiri iwanyu ni icyo cyumviro nyine muhuye pati ntendeja mu kanyombwe ati jesu se kandi mukora mugabo nagutse amahera kandi kugeza ku gusigura ukungene kuba kunguka n'ingene umutayi w'utohomba ariko ubundi bwobwo ibyo wongera turabyumva abantu bumva ngo bafashe mu mugongo mashyirahamwe runaka cyangwa abandi bagira neza
nta muntu umwe kuri twarose yoshobora mu mugongo wese ukonye twagenda turavuga ibyo umuntu anegenda aravuga ibyumviro kwabonye wese ibaza ko bafite amahera mugabo ibaza ko kugwa cyumba vuka ko cyane umujyango ubundi turashakeneye abantu boza tugafashanya ni twugaye kubera turi nubako turi ishyirahamwe kandi twituza gutera imbere ko iyo migambi yose dufite twokora amwe tworo nk'abandi bazana imitahe cyanke badushyigikira tuba dufite ayandi maproje kubera uko wandika amaproje iyi ni imwe muzo twatoye twushyira mu ngiro uno munsi mugabo ubundi turafise ibyo twatanguye tukiri kure ku ntango mugabo tutaragera aho tuvuga duti twobivuga yuko tutabikora kuko iyo ukiri kure naho ngera kuvuga urahabura mugabo mwakoze tuba twaranditse mpapuro turi mu maproje nk'atanu ku buryo uwabajije ati kuzamwo ni byiza cyane kubera ntidukora iki gusa tuba twongera akazi kugira ngo dushyire mu ngiro izindi kandi no kugira ngo dukore ibinyene dushobore guha abakiriye ibyo boba badusaba dushobore kuronka n'imiburi buri guha abakiriye n'ikarace n'ahantu hatwegereye umucungararo kandi ibyo dutera intege n'aboza bakadufata mu mugongo kubera turakeneye natwe abadufata mu mugongo tukagira ngo dushobore gushyika imbere
tubetse ko muri kumwumviriza radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi uno munsi wa mungu tuganira ku bibazo byerekeye urwaruka turiko turihweza uburyo bwo kwiyungunganya turi kumwe n'umwe mu rwaruka heje kurangiza amashuri ibe na bagenzi we batanguye umugambi wo guhingura amasabune no kuyagurisha mu ntara ya Gitega mu Burundi tukatuko turakira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bafite ibibazo n'ivyumviro tubandanye ku murongo twakire Anise uratwumva
ndabumva
cishikara kibazo cyangwa icyumviro
kimwe na rete musanzwe agomba amande ashimire bagize icyo bakora mu gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi ama be mu Burundi turafite ingorane cyane cyane ko usanga basize amakaminuza batuzi yuko ari abahinga abasheshe ugasanga hariho ubuzigu bwinshi badakora nk'akarero nk'ubu iyaba umuntu yahejeje kaminuza aba akwiye kuja hariya ku mutumba barondeye umunoteri agricole akaba ari we aje gufatisa kugira ngo umutumba wose urime neza urime kijyambere kugira ngo abantu bose babibona bamenye ati aha hantu harakuri umutumba haravukaho umuhinga mu cyuburiri ariko usanga bari konsantre mu bisagara hari naho basanga abantu bize biriya bintu by'amasiyansi bakabyatwika basanga bahanze amaso rero twese tubagira yuko mu bisanzwe umutahe wa mbere ari ubwenge butunze neza hamwe ikindi nacyo nagomba mbaze umutumire turabona yuko bagize umugambi tomoye mwiza agomba namubaze akarusho abanyagitega n'abanyamuyinga n'abanyengozi bariya bantu bo muri ziriya ntara bungutse kubera ihinguriro ryaje ryabegereye ikindi nacyo nabaza nti mbega iyo sabune nyama mutarayita izina muzoyita izina iriye kugira ngo tumenye yuko umuntu ari karakaraba cyangwa ari karoza ibyombo abyumve kisabune y'inyagitega
reka duha akanya abandi Yanise mushikirije ibyumviro n'ibibazo byiza reka duha akanya na Fidel uratwumva
yego ndagize mwiriwe
niyo neza
mwiriwe bo ubwa mbere naje mbanze gushima aho tivora abantu bagize mu kuyungunganya kuba umugambi mwiza hama nagira mbatse zarakane mumbarize umutumire uwo mugambi kuko twawushimira twebwe abantu bo mu ntara zimwe zimwe rero waba yatanguje umutahe ungana gute kugira abashyire kuri iyo ntamba
yavuze ko yatanguje ibihumbi amajana umunani
oke hama ikindi nacyo wose bakuza bakorane hari amahera bo muca kugira bamwinjize muri iryo shyirahamwe ryabo cyangwa byagenda gute nashaka kubaza
murakoze Fidel katwakire na Reverien uratwumva
yego ndabumva
kibazo cyangwa icyumviro
mbanza gushimira uwo umuntu yiyumviriye kugira uwo mugambi wo gukora amasabune cyane cyane kubu urwaruka rwinshi ubu ruheze amashuri ntiruronka akazi icyo rukora So kibazo nashaka kumubaza ati kubera ndumva umugambi wabo ni proje nini ya kandi mu gihe barose uba uburyo bashobora gutera imbere kaba nka NDC makomeye boba barateguye isoko hamwe bashoboye gukora amasabune agashobora kuvuga ati Burundi burakwiwe barateguye ukuntu bashobora no kuyashora nko hanze mu bihugu kutubona ati ibindi biganda zabo biza biva hanze n'ibindi bijyanye no kwagura isoko. Murakoze
murakoze cyane Reverien. Tuko turaja ku musozo w'ikiganiro kino kiganiro gihe ijambo banyonyo biradijwe rya Amerika Innocent duhereye kuri Anicef de na Reverien. Anicef yavuze ibyumviro byiza cyane byerekeye akarusho mubona ngaho mu ntara ya Gitega cyangwa muri ako karere murimwo kuva mu gitangura yanasabye yuko mwoha izina iryo sabune yanyu kuri icyo cyumviro bivuga ko iki wongera ushishikare no ku kibazo cya Fidel cerekeye amahera mwo basaba abandi bantu bushaka kwifatanya namwe mu mugambi wanyu.
Ego murakoze cyane. Muri rusange tugerageje kuraba abantu baherereye haturi baradukunze baraza kudushorera kandi nubwo yuko bafatira ukuntu bwa mbere kama tubure imitsi yose kandi twamatwe baba batubona tuze turakora kandi ikindi isabuni zacu boba babona yuko bituma n'abandi bahandi bazizana nabo babona bamenye yuko igitego isabuni zaho zisununuye hamabwe bituma izindi ziza zingana n'iziwacu. Muri rusange tubona ko abantu bakira ku n'iziwacu ibinyigisho turazi mu karere byahanyigisho abandi ku buryo ubuye isabuni n'isabuni ziri ngahagije gamba no mengo biregereye n'iziwacu ku buryo rero abantu nk'iyo ya bre bivuga ko baza cyane kuyigura barayikuze cyane rwose nibaza yuko abantu bose bamaze kuyikoresha baravuga ko isabuni ifata ifite porogisi kandi yamba nibaza yuko ibintu byo ku munwa n'ibintu byo abantu batubwira kandi nibaza yuko n'uwundi wese yovuga ati abanyu barafite ikintu basumbije isabuni yabo ni byiza gusa kuyihidwi na isabuni turacari ku ntango cyane turacari ku ntango turifuza yuko n'izindi isabuni zifite ubundi bwoko tuzosobanura kuzikora baza yuko tubonye kungene neza
muzahava muyihizina. Reka mbe akanya umunywanyi wa nyuma nkaba numva ko hamagaye ari i Rwanda. Eve turi kumwe ku murongo mu masegonda make ikibazo cyawe cyangwa icyumviro.
Ego mbanje kubaramutsa ku gihugu cya Amerika.
Iriwe neza.
Iriwe hama mbanje gushimira cyane ubwo rwaruka rwishyize hamwe rukingunganya rugashobora gukora iyo migambi myiza. Hama kandi nkaba nagomba kugushimira Lorian nsanga ishaka kuganira cyiza mwadukoreye.
Murakoze cyane gushimira.
Kubera ko kenshi mwari mukunda kwibanda ku bintu bijyanye na politike mukibanda ku magara y'ubuzima hama no mu kizanye ibijyanye n'ababyeyi. Ariko nta n'umunsi umwe mwari bwadushyireho ikiganiro cy'urwaruka rwiteje imbere rusangize n'abandi kugira natwe twumve yuko twashobora gusinyuka.
Oya Eve buri wa mungu turateramisha ibiganiro kugwaruka rimwe na rimwe ndagiteramisha.
Yego cyahora kiba ariko ntabwo mwari bwadutumire urwaruka rwiteje imbere.
Turabikora rimwe na rimwe ariko tuzabandanya
tugusaba. Kugira bishobotse nkuko byahara biba nk'uyu muntu nkuko bibaye no munsi kwa Mungu kugira ngo no mu kindi gihe muzore mudushakira undi rwaruka rwiteje imbere kuko bituma bishaka natwe dufite nk'umutahe mutoya bigatuma twisinyuka tugashobora gukora bivanye n'uko hari bene wacu bari kugenda bisinyuka bagize naho bigeza bigatuma none tuturuha imbaraga zo gukora.
Birumvikana cyane kandi tugiye kubandanya cyane. Ariko
ntabwo gusaba kugira bishobotse muzore mudushakira undi rwaruka rwiteje imbere
tuzabikora gusinyuka. Urakoze cyane Yves tuzobikora kanyaka tubanye gake cyane. Urakoze cyane mpaya kajyo umutumire wacu amasegonda ntivyokunda ariko ndamushimiye cyane Innocent nshimire Imana twatumiye akabashikiriza ingene umugambi wotangurwa kandi ukarangurwa neza kuba jene kuba kugwaruka. Ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi nkuko Iva bivuze tugiye kubandanya ku munsi wa Mungu tubaronderera abandi ba jene urundi gwaruka ngo rubafashe ku migambi yanyu yo kwisununura. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwe mwese, ndashimiye n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala yamfashije kwegeranya ikiganiro. Mugire umuso wa Mungu mwiza, Imana ibahezagire. Murakoze.